Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. Ya Amerika yake kwa shikiliza higano ya vyaribyo mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2000 kuri FM jana kane n'ibice bitatu mu shorano kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu amakuru huwe statu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com muri beneza nshuti mwese namwe bakunzi biradio n'ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye kuvuga ku mutekano ugize iminsi uhungabana mu Burundi ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe na mu micungararo yawo nkuko twabibabwiye ku munsi wa gatanu ku mugoroba w'abantu 33 barakomeretse mu gitero cy'amagrenade cyabereye ku gituro cy'amabisi yunguruza abantu bava mu gisagara hagati bagiye mu makati atandukanye. Imbere yaho ku igenekezo rya 24 y'ukwezi kwa kane ibisasu bya grenade byaratewe ahegereye ivyuma bikwiragiza umuyagankuba mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Mu ico gitero giherutse rero leta y'u Burundi yagiriza umurwi urwanya ubutegetsi rede tabara ko ari wo utegura ukanakora ivyo bitero. Leta y'u Burundi yagiriza kandi u Rwanda ko ari rwo rucumbikiye uyo murwi kandi ruha ibigwanisho mu rwi rede tabara urahakanye ivyo birego ukabavuga ko hakwiye gukorwa amatohoza ataho yigamiye kugira ngo ukuri kuje habona. Leta y'u Rwanda nayo nyene irahakana ivyo birego ikavuga ko u Burundi bufite ibibazo hagati mu gihugu kandi ko u Rwanda ataho ruhuriye ni mu rwi rede tabara. Mu kiganiro mu kanya rero abatumiriye bagiye kutubwira ubwa mbere na mbere insiguro baha uyu murwi bongere batubwire ibintu babona ko byokorwa kugira ngo abasivile ataco bazira ntibabandanye gukomerekera no kugwa mu mporero. Turi kumwe tuza kuba turi kumwe na ambasaderi Fred Ngoga Gateretse, yes, umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru ubumwe bwa Afrika araza kuba ingaha mu kanya. Turi kumwe kandi na Gerard Hakizimana arongoye ishyirahamwe Folukon F yishinze kugwanya kimenyane na kamwana wa mama mu Burundi akunda guserukira amashyirahamwe adahanira inyungu za politiki mu nama mpuzabakungu manama mpuzabakungu abira i Geneva. Muraho Gerard Hakizimana turi kumwe kandi mwambariya kandi na Ndayizeye Lionela akaba ari umwe mu rwaruka aba mu gisagara cya Bujumbura eka umwe mu ncabwenge z'urwaruka mu Burundi nawe nyine tuba turi kumwe mu kanya. Reka dutangure tubahe ikaze mwese. Reka kandi dutangure ku mushikirantahe Gerard Hakizimana. Muraho mushikirantahe Gerard Hakizimana. Gerard, muratwumva? Ndumva Hakizimana atari ko aratwumva. Lionel Ndayizeye muraho?
Ego, ndabaramukije cyane ngaho ku ijwi rya Amerika.
Ni byiza cyane rwose, murakome ngaho.
Ego turashima turakomeye tumeze neza.
Ego me muri mu gisagara cha Bujumbura mashaka kutubwira ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe umutekano bifashe gute.
Sa ubu tuko turavugana hameze neza hiriwe akazuba sa mirimiri kiragenda ukuri kwa bameze neza atari uko tu aribyo tumaze mu imyaka nyina abantu baratondeye ibitoro baratondeye bari ku mirongo baratondeye amabisi nkuko byama mu bwoko ubuzima bwo kubura bandanya kuri kwa ego
igitoro kirasubira kuboneka neza. Iyo ni matwumva yalo ndumva na telefone ya Lionel itameze neza. Lionel matwumva reka turabe kumushyira ntahe Gerard Hakizimana wewe yo hari Gerard Mwingaho ndumva telefone ndumva ibibazo vya telefone bigoranye gatoyi. Gerard Mwingaho matwumva
uba
muraho murakomeye. Yalo alo ndabona telefone mu ingozi ziriko ziragorana gato ariko mu kanya turabitorera umuti. Lionel Mwingaho Gerard muratwumva
tabumva
mutubwire umutekano bifashe gute mu Burundi muri iki.
Murakoze cyane ubwambere nk'ishyirahamwe rikwitana ibera mu gihugu kandi kuvuga ko riri mu ntara z'igihugu naho uvuga ko umutekano utifashe neza naho hari kumbura ibyagiye biraba by'abahungabanya umutekano na cyane cyane bakoresheje
hanyuma none none Gerard Hakizimana murashaka kutubwira amajambo make ukuntu insiguro muha ibitero bimaze iminsi biba bya Grenada. Yalo Gerard matwumva reka tuje kumushyira ntahe Fred ngo gateretse turi kumwe ngaha. Fred ndabona biriko bisandi biriko biragorana ivyuma biriko biragorana ariko mu kanya turabitorera inyishu reka tuhe ijambo Fred ndamubona ngaha. Fred Ngoga muri muhinga mu vyerekeye umutekano ibintu bimaze iminsi biba mu Burundi mubibona gute?
Icyambere na mbere nagira mbanze guhoza abarundi bose mpoze n'abakomeretse muri icyo gitero cy'ibisasu byabaye kwa gatanu i Bujumbura. Nibaza yuko muri rusange umutekano mu Burundi urahari mugabo urumva kubera ingorane z'ubukene n'ingorane za politike urabona ko ubunye hariho abantu bashaka kwishyika mu kiza kugira ngo bashobore kubonana umutekano mugabo nibaza ko atazashika ko kuko abarundi banyotewe iterambere ntibanyotewe ingwano.
None ibitero by'iminsi bikurikirana Fred Ngoga insiguro yo mubihaniye?
Oya n'abantu bama bashaka kwerekana ko igihugu kiri mu kajagari urumva abo ntibagura kandi hariho turabizi n'u Burundi hariho nk'imigwi irwanira iri muri Congo uba za leta bara cyangwa zikaba za FLN ntihabura abantu bama bibaza yuko inyishu ku bibazo ari intambara abo bazokwamaho mugabo igihambaye nuko abarundi bagomba kugira urunani bakabahagurukira kuko ikintu gihambaye nyamukuru iyo hari ingorane mu gihugu nuko abantu babicara bakayaga kandi ibyonye ni ikintu dusanzwe dusa mu mico yacu nibaze ko twafashe n'imbere abantu bagomba kwicara bakayaga bagatorera ibibazo byugarije Burundi bakabitorera inyishu.
Hari abantu muri iki gihe Fred Ngoga bafise amakenga ku byerekeye umutekano abo umunyaga mu Burundi cyane cyane ababa mu gisagara cya Bujumbura babona gute ibigize iminsi biba?
Nta kuntu bitobatera ubwoba mugabo abarundi n'abantu nyine baracye mu bigoye urumva barakomeza bakarananya ubuzima bwabo bwa minsi yose mugabo ikintu gihambaye ni uko abarundi bose batera ivyatsi ibitero nk'ivyo ibitero byica abanyagihugu batatu banazira bari biviriye ku kazi amarundi naza yuko abarundi azoja hamwe bakagira urunani hanyuma bagatuza abantu biyumvira yuko bagishimira yuko ibigwandisha ari inyishu ku bibazo igihugu gifise. Mugabo ndagoma ndafatiye n'akaryo mvuge nti n'abayobozi barakwiye gushimbe ibiganiro n'abanyagihugu bakumva ibibazo bibugarije niyo babona hanyuma bagatorera inyishu ibibazo byabo.
Kubona abapolisi mu Burundi baratangaje ko bamaze gufata bamwe mu bakoze ivyo bitero, mwibaza ko bihumuriza abanyagihugu? Ivyo birakwiye kugira ngo abanyagihugu bumve ko batekanewe?
Ngira ngo vyo bahumuriza mugabo bibaza ko igihambaye cyane cyane ari uko kugira amatohoza, sinzi ko amatohoza araheza kuyagira kugira ngo umuntu abaze yumve icyatumye abantu bakora ubi nka buriya gutera grenade mu bantu, gutera grenade imwe cyangwa ukonona ibyo wonona, umuntu agatahura neza iki kiri inyuma y'ibi bitero. Hama umuntu abimenye rero nibaza yuko ibyo bizotanga icyizere kurusha gufatwa n'abantu.
Reka tuje no kumva umushikiranganji Lionel Ndayizeye, wewe ari mu Burundi. Lionel ni umwe mu rwaruka rukwiganira politiki hafi cyane rwose. Lionel, aho byifashe gute mu Burundi? Mutubwire amajambo make ukuntu umutekano wifashe.
Ego nkuko nari nabivuze, aha mu Burundi turaho, umutekano wifashe neza, abanyagihugu bari mu mirimo ya misi yose. Uko byamye n'ubu niko biri, umutekano wifashe neza muri rusange, kuko ndi mu gisagara hagati, ndi muri Santovi. Rero aho mperereye novuga yuko hameze neza, abantu bariko barirukanga nyine barongera ubuzima nkuko byama nka hose. Rero nta kibazo by'ukuri, nta kibazo kihari pour le moment, niko ndavuga. Ego
ingingo zimaze gufatwa n'abajeje umutekano, abanyagihugu murazishima?
Ingingo nziza ndiza mugabo, ingingo z'umutekano hari gihe abari z'umutekano nyene zirafatwa ku nyungu z'abanyagihugu, mugabo hari gihe atabari nziza. Tubwiye nk'umuntu akarora abona yuko abanyagihugu babatondeye barashaka gutondera amabisi, ugasanga bisi wayitondeye ikintu amasaha atatu, amasaha abiri, nyemena yarenga atatu utonze. Rero haciye haza ingingo bakavuga ati kiragira kwiganiriza ngaho uburyo bwo gushobora gutahamo ari ubwo nyine bwo kwiyunguruza ukoresheje aya mabisi ya transport en commun. Nta yindi shwaye ihari, nuko ukuntu nyene uvuga ati n'ingingo y'umutekano mugabo abatari nziza, mugabo kandi abari nziza, biba bivana n'ukungene nubwo abajeje gucungira umutekano baba bayifashe. Nkuko ukuntu ubona imidugu irajyama ku mastation, indwi irenga abantu bariho, ibitoro rero bigiye kuza ugasanga nk'igitoro kije mu masaha yitereye nka saa moya, ukaza wumva nyine sitasiyo arafashe ingingo ibaza umuntu amaze hindwi ajyamyeho akacafata ingingo ngo saa tatu muzuwe mwugaye, urumva yuko ni za ngingo zishira ziba ziza. Ahubwo nibaza yuko nta leta igije gukinga abanyagihugu, kuko niyo ibibona niyo gaha ya sekiriti y'abanyagihugu baba bakwiye guca bafata ingingo ati ibyo bitoro bariko bararonka mu ijoro bakuduzaho abapolisi, kuko nta ntambara irinda aha mu gihugu, bagafata aho hantu hose abantu biyegeranye ijoro bagashyiraho sekiriti, ni ukuvuga bakaramforsa sekiriti kugira mbeme naho bokuravendi kacu sirivendi kacu ibihugu byose n'igahatu byo mu Burundi naho nyene haba hari insekiriti n'insekiriti, mugabo bakaramforsa umutekano ku buryo abanyagihugu cya kintu bari barindiriye indwi yose bashaka kukironka très facilement, mugo bakaramforsa umutekano w'abanyagihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Twabize ibibazo vya telefone cane cane izo mu Burundi, ariko reka muri aka kanya duhe ijambo umunywanyi wacu Bahati Sanchez Junior. Muraho Sanchez.
Muraho.
Muherereye ga Sanchez?
Akarere ka Rwindo, umurenge wa Rusiga.
Nziza cane gose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Turiko tuvuga ku kibazo cy'umutekano mu Burundi.
Mu Burundi biragaragara ko hari ikibazo cy'umutekano mukeya, kuko abo bantu bapfuye abo nabo bakomeretse ni ibintu bibabaje cyane. Biragaragara ko akarere k'ibiyaga bigari turimo ibintu biri kurushaho gukomera cyane. None alo
tuga ku ijambo turakumva.
None ndumva ikintu leta y'u Burundi yakora niba hari ababashije gufatwa nimba yabakanyaga bakavuga aho baturutse ne nibyo bakabashyiriraho ibihano bikomeye kugira ngo n'abandi barebereho burerega naga bari byiza gukora ibintu nka biriya.
Murakoze Sanchez leka tu hii jambo Lionel agi chavuze kufuja mushkirije mwikweje Lionel vya tangajwe nuhu shkiranje ujejwe mpekano Burundi ni wihano vya fatiwe eka ni wiwazo vya bajijwe awamaze kufatwa muri wazako ije wihano bikwiye bishora kuwatuza leka tuje icho kiwazo chishure ambasade ndabona nawe nyene telefone yiwita meze neza Lionel unatwumva ndabona na ambasade nawe nyene mukanya tari hari reka tugaruke kuri we twumve ko ari hari Fred Ngoga gateretse hari umunyagihugu reka umwanya radio ijwi rya Amerika abajije niba gufata ibihano cyane cyane ku amaze gufatwa vyotuza eka bigatuma abari muri cyo gikorwa bagihagarika uko namwe niko mubibona Fred Ngoga gateretse
ego me ntambere nuko umuntu akora nk'icyanyu cyo nyibagomba kumuhana cyakarero kuko umuntu atora kujya kwica abantu atacho baziza urumva ico n'ikintu gihamba ngabo umuntu kaniga n'ibiri nyuma y'ibyo bitero kugira ngo nyene umuntu azokingire n'abandi abagize icyambere mugabo n'uguhana icyo gihe gihambaye cyane rwose kandi icyo twese twagishyigikiye kuko ushobora guhaguruka ngo ufate ibisasu nk'abiriye ukabitera abantu baba bari biviriye ku kazi barushe birirwa barahangana n'ibibazo byinshi bya misi yose ukabateramo ibisasu nk'abijyane ibyo rero nta muntu ubyihanganira kandi nicyo n'inzego z'umutekano zijejwe ikintu gusa twe dushaka ni uko nyene hoba amatohoza arambuye agashira habona abari nyuma y'ibyo bitero nicyo bashaka
mu nyishu bamaze gutanga Fred Ngoga niba mwarakwirukiranye bavuga ko batumwa n'abandi
ari nakurikiranye cyane gusa mbwa baravuga leta bara hariho n'abagiza igihugu cy'u Rwanda ntabyo nzi kuko ntabyo nta amatohoza nta yose kuri je mbwa icyo mbona gihambaye ibibazo byose bihari mu Burundi ibibazo byose bizotorega inyishu icyambere ntambere no gukomeza umutekano w'abenegihugu ikigira kabiri naho ntibiganira kuko ingwa zose zamizihari zaheze abantu bayazi rero si ndabona ko n'ibindi ariko bizohera
mwavuze ko bamaze gufatwa bavuga ko bakorana cyane bari mu murwi redetabara ariko uyu murwi wowe uherutse guhakana ko atari we wakoze ibyo bigo ibyo mu bivuga kwiye
nacyo nabivuga ko kuko baravuze baravuga basiye bavuga aya mangira ngo n'abajeje umutekano mu Burundi barafise makuru twese tuba dufise umva nacyo nabivuga ko nicyo gituma navuze nti urumva bamwe baravuga ibi bakavuga biriya nicyo gituma hoba amatohoza nyayo akwiriye kugira ngo abantu bamenye icyabaye mu by'ukuri icyo bari byiza kandi si bwa mbere bagira ibitero nk'ibi mugabo nyaza ko turafise inzego z'umutekano zibijejwe ikenewe n'amatohoza nyine umuntu akamenya ibiriko yaraba mu gihugu cacu hanyuma n'abantu bakabifatira ingingo
mu bindi birego nkuko twabivuze leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko uhaye ibigwanisho yo mu rwi ka ukana wigisha imyimenyerezo ya gisirikare ibirego u Rwanda ruhakana izo zose mu bivuga kwiki
ibyo birego byaragati y'u Burundi n'u Rwanda biramaze igihe nibaza yuko mu by'ukuri abayobozi bacu bose kandi nibyo nyaza ko n'abanyagihugu bashaka nuko bashaka ko igihugu byicarana bigatorera inyishu y'ibibazo bafitanye ibyo rya mbere ngo ibaye rya nyuma cyangwa ibyo birahari mugabo hajya mubanye ntaho mushira kandi mugomba kuzobana uko bigenda kose rero twe twizeye yuko abategetsi bacu bazo kwicarana bagatorera inyishu y'ibibazo mugabo ikintu cya mbere gihambaye nuko abanyagihugu batacu bazira ngo reka kugwa mu mporera
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe n'ubundi muri wanyu iradiyo yacu Pascal muraho muri hega Pascal mutwibutse aho muri ndabona ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ego sebe duherereye ngaha muri Iowa mu gisagara bita Cedar Rapids muri Midwest.
Ni byiza cyane rwose murakurikirana vyeke mutekano mu Burundi ibitero bigize imisi bibera ku murwa mukuru Bujumbura no micungara yayo mu bivuga kwiki.
Twebwe turabiteye ivyatsi ibitero biriko birahitana abenegihugu bibahungabanyiriza ubuzima bihungabanya n'ivyabo. Muri no myaka tugezemwo by'ukuri abarundi twari dukwiye kwigira ku kahise kandi bakadushikiye nk'abarundi ni kahishikiye n'igihugu cacu, hanyuma tugafatana mu nda tugakundana tukubaka igihugu cacu tukagera ku iterambere rirama. Ibyo twoba dupfa byose nibyo tujana ahantu hari ndimuka hashika naho duhungabanyiriza ubuzima cyangwa tugahungabanya ubuzima bwa bene wacu. Jewe ndatandukana gatoya nibyo leta ivuga yuko abahungabanya umutekano boba ngira ngo bava hirya no hino mu bihugu biduhana imbibe n'abandi, ariko ndashaka kandi nibutse na leta yuko uraba na cyane cyane abari hagati mu gihugu ngira ngo nabo hoba harimwo abantu batarajya ku murongo neza baba bariko barahungabanya umutekano. Ibyo ndabivuga nshingiye mu bihe byaheze hariho imigwi yigeze kuba ihungabanya umutekano ku ibarabara rya Gitega Bujumbura, ariko n'ibitero byigeze kuba birahitana n'umusirikare akomeye yari mu karuhuko avuye muri Somalia w'umukoloneli, bagiye gutohoza amatwi yasumira basanze yuko n'umuhoho zakoreshejwe hariho hariho inkoho y'umupolisi yatwaranga ibohero ngo rya Murambya kuko ngo yakoresha ngo n'abandi bapolisi mu kuyiba cyangwa mu guhungabanya umutekano. Ndiko ndihweza nk'umwene gihugu asanzwe agira des analyses nibaza yuko hatobura n'abantu bari mu gihugu hagati boba bashaka gusabota, no kuvuga boba bashaka kwereka yuko intwari hari ubu tariko irashobora gutunganyiriza bene gihugu neza.
Mwebwe rero ku bwanyu ibirego bivuga ko ivyo bitero vyakorwa n'umurwi w'itabara ntimuvyemera?
Bo sino byemeza cyane ngo ndabihakane, ariko mvuga yuko birashoboka ko ari umugwi rero dutabara, kuko ndiko niyumviraho imbibe z'igihugu ukuntu zimeze zicungerewe n'ukuntu wo kwinjira bakaza gasohoka. Ibyo birashoboka, ariko kandi nuko hoba harimo abarundi hagati mu gihugu boba batishimiye intwaro ya nyamishubahiro General Major Evariste ndayishimiye ko bashaka gutoba, nabo ntibobura kuko harimo imigwi itandukanye ngira ngo bitanezerejwe n'ibi na biriya. Ibyo rero nabyo nyine iyo umuntu agira ama analyse nabyo nyine ntiyo bishira kure, kuko ibyo leta rero kivuga ati twatohoje ubu nyine n'ibi gusa bagaca nabo nyine bibagirwa gukorera ku bindi byo baba bishoboka bagize bihuse. Rero amatohoza akwiye kwimbikwa. Njyewe ndabivuze nk'uri muri Amerika simba mu Burundi, ndiko ndagerageza kwihweza igihugu ukuntu kimeze n'abenegihugu ukuntu bamerewe muri kino gihe. Simbona ukuntu Burundi bwananiwe bwarushe buruhijwe n'intambara y'uko ubu Abarundi babakeneye uko bohereza indaro umuntu aza kuvyonga umutekano w'abenegihugu.
Pascal muraguma ngaho gatoyi turabagaruka ko ariko nashaka ambaze na ambasaderi Fred Ngoga gateretse nawe nyine agica avuze kucya cyimbwe mushikirije ko eka bonarabira mu gihugu hagati kubijanye n'izo bitero. Fred Ngoga gateretse muratumva?
Ndabumva cyane rwose kandi nanjye ndabishimiye rwose kuko ababisha numva urashobora kubarondera hamwe mubwo barahandi kuko urabona nk'ibyabaye nk'igihanga ntituvyibagiwe haraheze igihe nk'ibyabaye kandi nyine mugize cy'ibitoke n'ahandi hose ntibaza ko borabira bakagira amatohoza bakaraba mu gihugu nabo bantu bagishyira agatima kabi. Hama n'ikindi kintu cyo nuko ndanivyo bigwanisha umuntu akabikora mu wasivili, urabona icyo ni igihugu cy'Urundi cyaraciye mu magume menshi ariho bigwanisha bikiri mu wasivili. Mugabo ntibaza yuko na leta nanye ntikibaze igiye kwihagurukira kandi turabyifuza cyane rwose. Mugabo ikintu gihambaye ni uko ntidushaka gusa yuko baraba hamwe gusa barabe hose barabe umuntu wese yoba yinyegije nyuma y'ibyo bitero bamumenye hanyuma twari kimwe icyo cyo tugikemura nagira ngo ukini ikintu gihambaye nuko iyo bimeze gucyo mu gihugu ako kazi ko mutekano sakazi ka leta yonyine ni nakazi kagomba gukorwa n'abajijwe intwari hagati mu gihugu n'aba n'abanyagihugu bakabashyiramo nabo nyine kugira tumenye neza neza iyo ibintu biko birava iyo bituruka nuko ko hariho ikibazo kigomba gukemurwa.
Tumibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe n'undi munywanyi w'iradiyo yacu Jean-Marie Nduwimana muraho. Turaho muri hega Jean-Marie muri Uganda ni byiza cyane rwose mafite ikibazo mafite icyumviro turi ko tuvuga ku mutekano mu Burundi
nabikurikiranye kandi nushikiriza nuko aho banza akabaha amatozo kuko ibyo bintu biri kwikwikira biraba ariko tutabona tukibikuvaye dushaka yuko abo banza bafashira amatozo batabanye kuko bihano bataragira amatozo abamara kubona amatozo bakabonatira zaho bakabitorera umutwe nayo ubundi nta muti uzapfa wabonetse mu gihe amatozo atabaye rwabo niyo biri kuva.
Murakoze Jean-Marie Ndewimana reka duhere ijambo kandi ubundi munywanyi Evariste Ngendakuriye muraho. Ndabona Evariste nawe nyine telefone yiwe isa n'icitse. Fred Ngoga gateretse ku bwanyu mwihweje ingingo zimaze gufatwa gushika ubu murabona ko ingingo zose zikenewe kugira zikingire abasivile zimaze gufatwa mu Burundi cyane mu gihe byo bitaraba ingingo zo fatwa n'izi Fred Maskumba. Ndabona urongo wa Fred nawe usa n'utameze neza reka tugaruke kwa Pascal. Pascal muraho?
Ego ndabumva cyane nyakubaho mumenyesha makuru.
Mwavuze ko ku bwanyu mu kwiba kwikurabira hose ingingo zikwiye gufatwa gushika kugira ngo umutekano w'abasivile aho cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura ube ari wose ni nk'izihe cyane murabona ko Leta y'u Burundi imaze gufata ingingo zose zikenewe kugira ngo umutekano w'abasivile ubahirizwe.
Hari byinshi bikwiye gukorwa kandi umutekano burya urabwa n'abantu bose umwene gihugu uri mu ntwaro uri mu bwambwa cyangwa atari mu bwambwe abarundi bose bene Burundi barakwiye gufatana mu nda bakabumbatira umutekano wabo. Leta ntishobora kubikora yonyine ngo ibishobore iyo idashigikiwe n'abo byega aribo bene gihugu. Rero nibaza yuko hakwiye gukorana cyane hafi na hafi n'abarundi bose muri rusange imihingo yose hanyuma Leta ikumviriza cyane cyane akaboko k'abarundi kuko burya n'uhungabanya umutekano afatira nibaza yuko yo bafatira kuri faiblesse no kuvuga ubunyantege nke bw'abyibonekeza hagati mu gihugu basha kuba ubutekereza bw'uyu muntu ashaka kubyonga avuga ati aha muri kano karere abanyagihugu turabona ko wabidogera Leta muri buno buryo reka rero duce dusukamwo kano kantu kugira abo banyagihugu bace bashavura babone ko Leta yananiwe kubakingira. Ibyo byose ni ibintu bishoboka rero Leta irakwiye kuremesha bene gihugu ikabereka yuko ifite ububasha bwo kubakingira ariko kandi igakorana hafi na hafi na bene gihugu kugira nabo nyine ubwabo bikingire kuko umutekano iyo bavuga Leta si ikintu kiri gihagaze hari n'abene gihugu nabo nyine ni Leta. Rero nibaza yuko hatararengerana ariko kandi bakwiye kugwiza amanama y'umutekano hanyuma ibintu bizogenda neza kandi abantu bibuke yuko nta munsi warimye agatima tare agatima k'ubukoko gashobora gutsinda amahoro cyangwa gutsinda icyiza. Ibi byose birahera kuko akahise karabitwereka n'ubindi bihugu nibaza yuko jewe nk'umuntu aharanira agateka kumwe n'igihugu kuba yobaho neza abo bantu bose bipfuza gushikiriza ibyo bashikiriza nibabishirize batarinze gusesa amaraso batarinze guhungabanya umutekano w'abene gihugu niho bizogenda neza naye handi ntaterambere tuzoshikako nta mahoro tuzoshikako nabo nyene bari ko baratera amagrenade cyangwa bazana umutekano muke nabo nyene baravumwe kuberako umwe n'igihugu ariko ararira amaraso yasesetse abiwe n'ibyiwe nabyo nyere umunsi umwe bizoshikirwa bihungabane rero nibaza yuko abanyagihugu twafatara mu nda hanyuma abari hanze n'indani mu gihugu tugakorana kugira uwundi bisagakura kakabyira abajejwe umutekano kugira bakorere kuri izo nkuru bashobore kuronka amakuru meza azari amahoro n'umutekano mu Burundi nta na rimwe y'ukuri muri kino kinjana tugezemo twotanga insiguro yumvikana y'uko Burundi ngari bukwiye kuza burasesa amaraso y'abene Burundi cyangwa abantu bamwe bamwe b'Abarundi bakwiye kwikunda birengeje kugeza aho baza kuguhungabanyiriza umutekano w'Abarundi yewe naho mpagaze
ni byiza cyane Pascal mugume ngaho turacari kumwereka dusubire turabe niba ambassadeur Fred ngo gateretse ari ku murongo ambassadeur Fred gateretse matumba Fred matumba ndabona reka duhe ijambo munywanyi wacu Pierre Bizindazi muraho Bizindazi
ndakumiye neza
mu hereye gara bizindazi
n'ibyo cyabene
n'ibyo cyane gose mu rafite ikibazo mu rafite icyumviro turi ko tuvuga ku mutekano w'iminsi uhungabana mu Burundi
yego genda si cyo nshikiriza nk'umuntu yabaye mu gisirikare cy'u Burundi
duga ku ijambo
yewe mu cyango niko ndabona ibintu biko biragera mu Burundi abantu bakagenda bakiva bagafata abantu bari bifite ibindi bibazo bari batonze nko ku mirongo y'imodoka bagatera nk'amagrenade ni icyaki bikomeye cyane mbona mbe cy'indengakamere cyane ni ukuvuga yuko umuntu akeneye ari bimpa arondera cyangwa asaba atagira ntibyosumberamo kandi ya gisirikare cyangwa asumberamo nk'abo bategetsi kumbure barondera na basusizi basangiye nk'umunyagihugu yigorora se kuye gusoma akajumbu ntibakica bamutera amagrenade ariko ari uri imodoka cyangwa ari mu ibarabara urumva na kamaramaza abo bantu s'abantu twitwa abantu
murakoze Bizindazi reka icyimbo cyawe tugihe ubundi turi kumwe hano Pascal icyimbo cya Bizindazi avuga ko abantu bakuri ibyo bitero bari bakwiye guhangana nabo basangiye n'abandi cyangwa umurwi cyangwa igisirikare kuko coco gifite ibigwanisho badakwiye gutera abanyagihugu atacu bazira icyo cyimbiro mu kivuga kwiki
nta muntu warimwe ingufu gukoresha ingufu zikemura ibibazo no mu Burundi twarahitiye mu bihe by'intambara ariko harageze igihe abantu bumvikana baraganira mu nyuma ibyo bashaka gushikiriza mu ngufu biherera mu biganiro nabo bantu bariko barashaka gukoresha ingufu kugira ngo ijwi ryabo ryumvikane yuko bababaye bafite ibyo bashaka gushikiriza hari inzira nyinshi boshobora kubicishamwo kugira akababaro kawo bumva bafise ukoshikirizwa kandi kumvikane ibyo rero na mbonimwe muri kino gihe turimwo yotuma umurundi cyanke umunyamahanga kuko muri no mwanya birashobora no gutumwa n'umurundi cyanke umunyamahanga akaza mu Burundi agatera ibyo o cyanke n'umurundi ntitwaronka neza nka twebwe turi hanze kuko ntituri mu Burundi ntitwaronka neza ido n'ido amatohoza yimbitse ngo tumenye abo izo nkozi zikiri ziko zakoreje hamwe abantu baba bafite ibyemeza yuko ari Abarundi hariho ibyemeza bikwiye ko aribo babikoze nibashengezwe imbere y'Abarundi bose bavuga ati abamaze iminsi bahekura Burundi n'Abarundi babajuragiza naba hanyuma Abarundi bose bazire hamwe babakuanye je nibaza yuko abo bantu n'abantu atanguvu bafise kuko baba bafite ingufu niba bashiki baja gutera amagrenade mu bene gihugu batagira n'inyigisho za gisirikare batagira n'ibya politiki barimo birindiriye amabisi ngo batahe kuraba ingo zabo bakaca baja guhungabanya umutekano wabo nemeranya n'uyu muntu avuga ati umuntu afise ingufu na afise icyo yidogera kuri abo bantu batwara cyangwa kuri abo bantu yidogera naba amakambi ntari ngaho abapolisi ntibari ngaho ntibafite amakambi cyane umukuru w'igihugu niba ariwe bidogera haba sikiriri niba habona nibagende bamushikire hanyuma bamubwire ibyo bamubwira ariko kuja kuguhusha inzira aho kujikiriri yabo bategetse baba hanyuma bagasha baja kuma bise hahagaze bagasha baja guhungabanya umutekano wabe n'igihugu nta kindi babashaka ni filisirasi bashaka kwereka bene igihugu ati mwabonye leta nishobora kubakingira ati rero nimwigwaye twebwe rero natwe ibyo ntidushobora kubyemera nk'abantu b'abarundi dufite imiryango yacu mu Burundi naho tuba mu mahanga dufite ibikorwa dukorera mu Burundi
by'iterambere
turabyanga turavuga ati mwebwe rero mwipfuze ibyo mwipfuza nimugere kuri abo bantu mufite icyo mubashikiriza mubabwira ariko mureke abenegihugu babeho mu mahoro n'umutekano n'ibyo
ambasaderi Fred nguga gatiritse ndabona ko mwabonetse umushinga na Pascal Kimana avuze ko uyu murwi eka abakora ibyo bitero byose bakwiye kureka kwikora ku basivile bakaja ku bantu barabatetse cyangwa abasirikare icyo kinyumvira mwebwe mu kivuga kwiye
abadanjira mushigeye cyane bose bijya bintu ni ibintu bigayitse bidafite ukuntu byo kwitwa kandi nta kintu na kimwe ntambo nimwe ushobora gusigura yuko ibyo gutera abanyagihugu atacyo bazira twebwe rero umugani wiwe ati ko bafite bashaka kuvugana n'umukuru w'igihugu barahazi nibagende iyo barahazi kwa ntare hawuze hariho aho babicisha nayo ibintu byo gutera ibisasu umuco mu banyagihugu ibyo twese turabirwanya kandi tugomba kwihagarikira twese nk'abarundi kuko ibintu by'intambara nta muntu abizi kurusha abarundi turabizi ko atacyo byigeze bizana bijura ikintu kiri kizima ubundi gusa hageze ni uko abantu baraba ukundi kuntu bokemura ibibazo byabo hariho nishinyi hariho ukundi kuntu kwinshi umuntu yovuga ibimura gishinga
murakoze Fred mu kanya turagaruka kuri icyo kibazo cy'umutekano cyane cyane nk'ibyiyumviro by'ukuntu abanyagihugu bokingirwa ariko imbere yaho turafise umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika Gakwavu igisagara muraho murakomeye
Rahaneza Frederic
turaho turakomeye muri hega Gakwavu
nina ndabumva cyane
muherere hehe
ni Gakwavu igisagara mu Rwanda
ego duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
kibazo ndenga mbaze ese ko barimo baravuga ari hafi y'Uburundi ngo u Rwanda ni rwo ruri inyuma ya biriya bitero birimo biradabwa i Bujumbura abivuga ubundi bashingiye ku kiba kigiranye neza badusigurire mu buryo bw'ibisobanutse neza
icyo kibazo cyari kwicurwa n'ubusebwa leta ariko reka dufe kugiha abatumire bacu reka dutangure kuri Pascal ibirego by'uko u Rwanda rwarushigikiye uyu murwi byo babishyikirizwa hisunzwe iki ku bwanyu
ego jewe nibaza yuko atahanini no bivuga kurabona sindi muri leta sindi mu bantu bakoze amatohoza ngo bashike kuri iyo conclusion yuko u Rwanda go barucumbikiye abarundi b'inkozi z'ikibi bariko barahungabanya umutekano ariko burya na leta iba ifite ukuntu ikora hari ukuntu bashobora kuba bahanahana amakuru n'inzego zitandukanye amakuru y'ibanga inzego z'igihugu burya zifite ukuntu zikora jewe rero ubwo sindi muri position yuko novuga ati ibyo bintu si byo ati bashigiye kuki kuko jende umuntu yikorera utwiwe mba muri Amerika sindi muri Afurika sindi mu Burundi ariko burya ntawe urira busema nimba leta ivuga ati hari nimuhamagara leta izana ibyo bimenyetso yo bifite kuko na leta y'u Rwanda iravuga ati abayite bava hana kandi ugasanga iraperereza igasanga nibyo turamaze kubibona abamenyeshamakuru babidushikiriza burya n'abarundi rero ntawuvuga ngo barira busema nimba bavuga ibintu nuko bamaze kubyihweza akatari gake ariko nico icyo ari cyo cyose nimba ari abarundi bakoreshwa n'u Rwanda nimba ari abarundi babakoreshwa n'abandi ntibari bakwiye kuja guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo hariho izindi nzira nziza zishoboka zo gukemura ibibazo bitarinze guca mu ngorane z'intambara rero nuko ushobora kukwishura icyo kibazo n'umuntu aharanira agateka ka muntu washaka. Ndavuga ati nta munsi warimye ibihugu canke abantu baba mu bihugu bakwiye kuja kuza barasamazwa n'ibigwanisha abantu bakora ngo nivyo bizokemura ingorane. Twebwe abanyarwanda n'abarundi turahana bageni dusangiye byinshi, tuvuga ururimi rumwe, twebwe twari dukwiye kubaho neza nk'abanyagihugu Imana yaremye. Hanyuma abajejwe intwaro nabo bakaraba ukundi baza barakemura ibibazo bimwe bimwe byoba byoshobora kwaduka bitarinze kuja guteranya abenegihugu bo muri ibyo bihugu bose. Ariko rero abantu baba bafite agatima tare, ari mu Banyarwanda, ari mu Barundi, ntihabuze n'ingozi z'ikibi zishoboka, kuko urabona umuntu n'umuntu aragutse. Abantu mu Cyongereza bavuga ba cowards, abantu batakigenda bama bahari mu mpande zose. Rero u Rwanda ntishobora guca ruvuga ngo twe turaberanda, ngo twebwe rero ngo dutunze ngo aberanda gusa, nta muntu yumva ngaha ngo aje kuduhungabanyiriza umutekano. Ka uko Abanyarwanda bari hanze muri exile bashobora kuba bo kwiyumvira kuja guhungabanya umutekano w'u Rwanda, niko n'abari mu Burundi baba bari mu Rwanda cyangwa n'ahandi bo kwiyumvira kugira ku gatima kuja guhungabanya umutekano mu Burundi. Ibyo rero ntawo biharira ko cyane, ntawo byemeza cyangwa ngo bihakane, ariko leta ko ifite inzego zibishinzwe kubitohoza. Nibaza yuko imaze kuza kuri urwo rugero rwo kuvuga ati Abanyarwanda burya byo byose harimo abantu bava hariya, niba kiba ari abarerindi intambwe bavugana n'abo Banyarwanda bari mu ntwaro mu gihugu cyabo, kugira bashobore gukorana hafi na hafi n'abarundi bazitire, hanyuma umutekano w'abarundi ushobore kuboneka.
Twavuze ko ata muntu wo muri leta dufite, ariko ku buhinga bwanyu n'uko nimukurikirana ibiganiro ikanibira ibibazo bya politiki muri kaje karere, nashaka namwe Fred ambasaderi Fred Ngoga Gatiritsi, ndabaza ikibazo cabajijwe n'umunywanyi wacu, ibirego bari ku Rwanda bishimikiye kuki?
Icyambere nagira mbanze gushimira ubuheze kuvuga, kuko nyaza ko yabikime yabivuze neza cyane rwose. Icyambere na mbere ni uko ntituri muri leta dufise ibyemezo bafise bo cyangwa ibyo baba batohoje. Igira kabiri nacyo ni ukuvuga yuko abarundi n'abanyarwanda turabavukanye, hanyuma yuko abavukanye bashikana amahembe, ibyo ni ibintu bisanzwe bihora bishika. Mugabo igihambaye ni uko twicara tukaganira, umuntu abonye nk'ibibazo nk'ibyo onye muca mubishyira ahabona mukabyicara mukabiganira, wese akazana ibyo afite akavuga ati jye ngibi ibyo mfise, ibyo byo nabonye twayaga. Ubundi ikibazo dufise nyamukuru ni uko umenga ibihugu ntibikiganira, kuko iyo ibihugu bishinjanye gucoronye nk'ibintu nk'ibyo haba hariho ingene ibihugu bikemura ibibazo byacu. Ejo bundi hari abantu bafashe ariko bavuga kwinjiza ibintu vyerekeye urumogi ku mupaka wa Tanzania, ibihugu vyaricaranye yakemura ibyo bibazo. Urumva hariho n'abagomba guhunganya umutekano bahora baja kukariya i Congo, ibihugu biricaranye bikaganira. Rero naza ko ikintu ca mbere twoshira imbere ni uko ubundi n'u Rwanda bo kwicara bagakemura ibyo bibazo vyabo, kubera yuko abantu ba mbere bamerewe nabi kandi bibabaza n'abanyagihugu bato bato boba bashaka kubanira mu mahoro no guhahiranira, hanyuma ubuzima bugakomeza. Nicyo navuga.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Hejuru ya Amerika, ikiganiro ni muri sanga dore tugarutse kuri mwebwe Fred Ngoga Gatiritsi. Mu gihe ibyo bitero byose bibandanya, abanyagihugu barakomekera bakatakariza ubuzima, murabona ko hoba hari ingingo gushika ubu zofatwa zotuma atabantu biyadukiza n'ivyo bigwanisho vya grenade bakaja mu bibanza bigwiriyemwo abantu bagatikiza inganda, ikintu leta y'Uburundi yokora ni ikihe ubwanyu icimure mushikiriza ni nk'iki?
Kenshi iyo abantu bagombye kugira ibitero nk'ivyo by'iterabwoba abantu bataba bari bazima bataba atacu bakunda, urumva kubatuza ijama ryoroshe ngira ngo mama mwabibonye na hariya muri Somalia aho abarundi bagiye kugarukana amahoro, iyo hari bajya ba Al-Shabaab bashaka kwiyahura bariyahura bagatwara abantu. Mugabo ikintu gihambaye ni uko abarundi baguma bakora na ya indi bita inyabune, aho abenegihugu inzego z'umutekano zikorana n'abanyagihugu kugira ngo bamenye amakuru hakiri kare babituze, kuko nk'uyo muntu yashoboye guhaguruka akagenda afise icyo gisasu ngira ngo hariho abantu bari bamu
wawara na mwo nye ngila nungu ya aswa na ukwala na bibi kurushibisha wewa
ego none turetse izongingo mushikirije abanyagihugu bo kwijajara gute kabo kingiye umutekano wabo gute Fede matwumva
Sende umbise mosome ikibazo
turetse izongingo zindi mushikirije zofasha kugira ngo abasivile ntibabandanye gukomerekera muri ibyo bitero abasivile bobo abanyagihugu bobo bokora iki
ari igo bana bakora ibyo bagomba gukora bakaje mu mirimo yabo mugabo nabo bakaguma barikanuye kuko urumva abo bantu basaga kimatari nko yabivuze ntibabura kandi no munsi ari yateye ico gisasu ejo ashaka kuduwundi umutekano n'ikintu kiri abantu bose n'uko ubugo bose niko bigenda bose bararaba umutekano yuko utuhungabanwa bagakorana n'inzego z'umutekano za leta mugabo ndagwendagarutse hamaze hariho ibibazo bindi bishobora gufatanya n'umutekano mukeyi mu gihugu cyane cyane nk'ibibazo by'ubukene cyangwa nyine iyo migwi iyo ifite ibyigomba gushyira imbere igihambaye nuko umuntu yoraba ukuntu abantu bazaraganira mugabo cyane cyane umuntu agakingira umutekano w'abantu bato bato abene igihugu
ije bibazo turabigaruka ko turabishikiriza mushyana he Pascal Alkimbere yahori kabihe ijambo umunywanyi radio ijwi ya Amerika Nduwimana Innocent muraho Hello, Nduwimana matwumva? Ndabona telefone yiwe itari kwirakora reka ijambo nime rien kwizera muraho nimeriye matwumva? Ndabona na nimero ya nime rien kwizera itariko irakora reka tu gabe ko nibi Pascal mutubwire namwe binyine ingingo mubona zofasha kugira ngo abanyagihugu ntibabandanye bategwa ibyo bisasu ntezwa ntoki cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura mu ingingo mubona zofatwa ziyongera kuzimaze gufatwa n'inkizi
mbere yuko tuvuga mbere n'ingingo no guhimiriza abenegihugu gukunda igihugu patriotism ujya iyo umuntu akunda igihugu ciwe aracigura araveya ku mutekano w'igihugu ciwe n'abenegihugu bose ujya rero abarundi twijajara rimwe rimwe ugasanga ibintu by'umutekano cyangwa ibintu by'igihugu umengo twabihebeye inzego runaka kandi izo nzego zirimo abantu bakeya cyane badashobora kuba ahantu hose mu gihugu umwanya wose kugira ngo bashobore gutunganya ibintu byose rero kugira twumve ikibazo cy'umutekano mu Burundi burya gifatanye no gukunda Uburundi abarundi bari mu nzego niba badanye bakundisha bakora inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu abene igihugu bwa mbere bakumva yuko umurundi Burundi ni umurima w'isangi dutegezwa gusana sana dutegezwa kubungabunga abarundi bamaze kubyumva uko baca bahaguruka ikibazo cy'umutekano ntibaba bakivuza ntibakigirabye ngo nicyo umugambi muri ku butegetsi cyangwa ngo nicyo ngo abamenyesha mana ngo kugira ngo babyire ngo bakirisite iwabo cyangwa ngo abantu basenga ukuntu na kuriya biba ari a collective effort aba ari ikintu kiraba twese hanyuma rero ni inyigisho nk'uko nari ntabwo kubivuga abene igihugu leta n'aba hari muri leta bari mu mashyirahamwe yatandukanye bari mu kurongora abantu biciye mu mashengero cyangwa mu kwizera gutandukanye bafise twese nk'uko nabivuze it's a collective effort abalideri bari mu mihigo itandukanye bafise uruhara rwo kwigisha abo barongoye iby'umutekano ariko jewe mbere nogenda mvuga ati n'abakoresha bafise abo bakoresha imbere yuko batangura akazi mu gitondo ni ugufata na tarani minite bakagira reflexion ku gihugu cyabo ntigishobora gutera imbere iyo umwenegihugu atumva yuko akwiye kugikingira gukingira igihugu rero bikorwa mu buryo butandukanye ni ibyo byo kwaba ufise n'ugutwi kubangiriye kumva n'akajwi n'umuntu azanye icyumviro kitarashe ugaca umugwanya ubwo nyine cyangwa ugashyikiriza n'inkuru wumvise ku bajeje umutekano ati n'ahantu numvise abantu bariko baravuga ibi n'ibi n'ibi ntidushobora amakenga si ubwoba byose urashobora kubikorerako hanyuma tugasaba
umva navuze bari muri leta, navuze bari mu mashengero, nabo kwafite uruhara rwabo, abarongo yabandi mashengero, navuze bari mu mashirahamwe. Si ibyo kutubwira gusa gateka kazi na muntu, nuko igihugu kiri gutera imbere, niba tubwire amastrategi yabo nabo nyene bakoresha mu kugira babumbakira amahoro n'umutekano. Kuko numva ko hari amashirahamwe benshi ngaho mu Burundi ariko akora ibitandukanye bakubwira ngo bentervena muri no domaine muri no domaine, ariko iyo domaine ishobora kuyintervenamo umutekano udahari, nawe nyine baze barafatanya n'umutekano. Batubwiye ati iyo tugiye kuvuga n'abanywanyi bacu ku mutumba ibyerekeye agateka kazi na muntu burya cyanke ibyerekeye iterambere, burya n'ikisata cy'umutekano nguko uko tugikora, bagakorana hafi na hafi na leta. Rero sinza kubwira abantu
turakugaruka ko mukanya Pascal kubyerekeye cyane cyane kama motera abanyagihugu basanzwe abasivile, ariko imbere yaho reka ijambo Marcel Mbarukeye muraho.
Muraho neza.
Turaho muri hega na Marcel.
Derere mu Rwanda aho bita Inyazo.
Ni byiza cyane rwose, murafite ikibazo murafite cy'imbere, turiko tuvuga ku mutekano w'iziminsi utose kara mu Burundi, duga ku ijambo.
Ndabaza ikibazo mvuge n'icyumviye.
Yego.
Ikibazo ndabaza, maze igihe nkurikira amakuru hano kuri Radio y'Ijwi ry'Amerika, nkumva nyine u Burundi bushinja wa muswa ari ritabara ko ari hoteli ibitero nyine bufatanyije ngo n'u Rwanda. None ndibaza ngo uwo mutwe wari ritabara ugamije iki? Ugamije gufata ubutegetsi mu Burundi, ugamije ni umutwe w'iterabwoba nk'uko twumva ari Shababu? Icyo ni cyo kibazo cyanjye. Nga icyumviro cyo u Burundi konzi kare igihugu kigenga gifite ingabo, twumva ngo bafite ingabo zagiye kurwanya umutwe wa M23, kuki bakarwanya iyo ntuze yabo rero itabara bakarwanya M23? Kandi M23 ndakeka nta kibagize, barabura kurwanya intuze umutwe uhungabanya intuze ubutegetsi bwabo bakarwanya ntuze. Izo mbaraga bajyana muri M23 baba bazikize muri ntuze, si barwanya rero itabara.
Murakoze Marcela ku bibazo bibiri. Reka ikibazo cya mbere tugiye ambasade Fred Ngogaga ateretse, ntabwo ari muri leta cyangwa ari mu murwi uwo ari wo wose, kugira ngo ashobore gusoma n'ivyiyumviro vy'abari muri iyo murwi. Ariko ikibazo abaje ni uku umugambi uyo murwi rede tabara wowe ufite mu gihe woba ari wo uri kokora ivyo bitero. Fred Ngoga, icyo kibazo gica hirya no hino.
Abo bo mu mugwi wa leta baravuga yuko ngo bashaka ngo gusubiza ngo kugwana demokrasi mu Burundi, ngo bavuga yuko hariho abantu bamerewe nabi bagomba kugarukira. Urumva n'umugwi watanguye kuva mu 2015 igihe haba imvururu mu Burundi, hanyuma uyo mugwi rero ukavumbura yuko uriko agomba gutabara. Mugabo ivyo uvuga byose niwe uri inyuma y'ibyo bintu byo kwica abenegihugu b'Abarundi. Ivyo ni twese abitera ivyatsi. Ikigira kabiri naco novuga kuri ico kibazo, umuvandimwe yarahejeje kuvuga ati ingabo z'u Burundi ati ko kidakurikirana leta bara, no mumenyesha yuko ingabo z'u Burundi zikurikirana leta bara cyane gose muri Sud-Kivu bariyo no kuja kuzana umutekano. Mugabo ntihabura aguca mu myanya. Urumva icyo ni kibazo cya buri gihe, umutekano ni ikintu cya misi yose. Mugabo ndasubiye ndagarutse kandi ku kintu gihambaye, nuko tuba twica hirya no hino. Hariho ingorane zituma ibintu bigorana, kandi nuko nibaza ko uzo kugerageza gukemura ikibazo azobanza gukemura izo ngorane zihari dufite muri leta. Ofisi muri ibihe hari ingorane nyinshi z'ubukene mu Burundi, si no mu Burundi gusa, navuga ko hari ibihugu byinshi bya Afurika. Hanyuma iyo hari ubukene bwinshi harazanamwo n'ibibazo by'intwaro ibereye, hakazamo n'ibibazo by'abantu bikika mu kiza kugira ngo nyine badurumbanye umutekano. Ikintu gihambaye nibaza yuko gucungira umutekano, gukorana abanyagihugu bagakorana na ntuze n'inyawo ni kugenda bivuze, yego ni nyinshi imwe. Mugabo mu by'ukuri ntiyaza ko hageze ko Abarundi bicara bagashyira ku murongo ati ibibazo dufise ni byo gutwara ibibazo intwaro ibereye cyangwa ibibazo by'ubukene, reka cyangwa ibintu bikera twese hamwe tubiganire tubitorere igisho. Ndazi ko icyo gikorwa cyaratanguye, ndazi ko ntari uwa mbere ndabisabye, ndazi ko ariho n'abandi ariko arabyumvira. Twicare hamwe twese duterere inyishu ikibazo, kuko ibi ni ibibazo bitubara twese, si umuntu umwe gusa azobitorere igisho. hanyuma nagira nsozere mvuga yuko uko bisaba yuko twe natwe mu bibindani wacu tukoganira nibaza yuko harageze kwa nyafrika cyera kwisambulira ko ama abanyafrika abarundi abanyarwanda nabo nyine bakicarana bagakemura ibibazo byari hari byose kuko ndavuga ko tari ibintu bishora bidashora kutunanira gukemura iyo abantu bagize ubushake bakoze
icyumviro ihamba yerekana mwe Pascal mungire icyo muvuze ku bibazo byabajijwe na munywanyi Marcel Barukeye na ikibazo cya mbere naho mutari muri uyu murwi naho mudashobora gusoma ibiri mu mutwe yawo abaza ati ibyo bitero uwo murwi niba ari wo ubikora bifite ihe ntumbero uwuhe mugambi
jewe nibaza yuko nkuko uheze kubivuga bo ibyo twumva ku canke dusoma biyitirira kuko nanje uyo mugwi uramaze kumpekura mu muryango w'iwanje barakoze ibitero aho mvuka baca bavuga ko aribo babikoze ubwo rero nanje mu bababaye abipfuza ubutungane hamwe nubona n'umwe mu bagizwe uyo mugwi nka mwibonera amasomo yandi ngira ngo ntiyumvana ngaho nosha ndamufata ku mashati mpaka tujyane mu butungane umva mu bari mu bambere bagwanya uyo mugwi witerabwoba niko no wita ndi mu bambere rero ibyo bagwanira ibyo ari byo byose ntabwo bifise ishingiro igihe cyose boba bariko barafata ibikorwa bagenda babyerekeza ku bene igihugu batera amagrenade babica bagaca bagenda bakasamirana ngo nitwe twabyishe bihaya nk'uko umenye ngo kwica abana abagore bibungenza abantu bibereye ku mabisi cyane bariko bakora utwabo baca bagenda bihaya ngo nitwe twabikoze twebwe rero tabara nk'uko baduhayagiza ko ari beza mu bwicanye mu gukora ikibi ivyo rero twese bene igihugu burya tura benshi abo ushobora kuvugana nabo se shobora kuvugira bose ariko abo tuvugana turafise akabonge
agahinda akanya kagiye nashaka mu gice muvuze ku kibazo cya kabiri cya
Maxime Mundo uyo muntu nawe nibaza kwirengagiza umutekano uraba ibihugu byose uko Rwanda ruri muri Mozambique uko Rwanda goba ruri muri Sudani cyangwa ruri muri Congo niko no Burundi gotegezwa kuba ruri muri Somalia ruri muri Congo ibyo nibisanzwe kuba Burundi buja gukingira umutekano w'igihugu cy'u Burundi cyangwa cyane igihugu ntibyategezwa kuzana imari ahubwo abanyarwanda bategezwa kubishima yuko barundi bariko barakora mu kugarukana amahoro n'umutekano mu kugwanya imigwi yose ibaho harimo niyo wa M23 rero si nibaza igituma abanyarwanda bica bibabashavuza ahubwo bica bidutera amakenga n'amatsiko yo kumenya igituma umengo abanyagihugu b'abanyarwanda nk'uyu yahejeje kuvuga umengo ntibishimiye yuko abarundi boharanira kubumbatira amahoro n'umutekano muri ako karere harimo n'uw'igihugu cy'u Burundi twebwe turashyigikiye leta yacu iriko iragerageza gukora uko ishoboye kugira ikingire igihugu cacu n'abarundi muri rusangi n'abarundi batari abarundi
Ambassadeur Fred Ngoga gatese na guhe ijambo rya nyuma tubwire ikintu mwibaza ko cokorwa muri rusangi kugira ngo eka naho ba hariho abagiye gukora ivyo bitero biteshwe bitarakomeretsa canke bitarica abantu kubwanya umuro muhinga mu byerekeye umutekano ikintu cokorwa canke ibintu vyokorwa nibi
oya navuze yuko umva ariho icyabena mbere nuko iperereza Joshua igakomeza ingufu kugira ngo ishobore kumenya aho aba bantu baje baturuka n'ibyo bagomba gukora iperereza kandi ikamenya no gukorana neza cyane cyane n'igipolisi n'abandi bagejeje umutekano bagashyira hamwe ingufu kugira ngo barabe ukuntu bakingira umutekano w'abantu n'igihugu mugabo nakubwiye yuko mu byukuri gukingira umutekano ni ikintu kimwe mugabo ifo no kuraba ituma aba bantu bakora ubwo bubisha umuntu tukabishyira kuhabona tukabiganira kandi twafite twatira inkino twese tumaze gukora mu bihugu byinshi harimo intambara twarakoze muri Somalia tugakora muri Central African Republic no mu bindi bihugu byinshi ibibazo bifite umutekano byose bifite umutekano egome birakemurwa n'intwaro ariko kenshi ikibazo gikemurwa nuko abantu bicana bakavuga bati iki gihugu gishingwana ahanahana reka tubikemure kuko abo bantu bari kwakoresha ibintu barafise abatuma barafise iyo baza bava tumenye impamvu hama tuje amuse tuyagurukire
Murakoze ambassador Fred Ngoga Teretse ndagushimiye nawe mushyane Pascal Kimana ya ama telefone yagoranye cyane cyane yo mu Burundi tukaba rero twaciye twifashisha bamwe mu batumire nka Pascal Kimana ndabashimiye mwese rero ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio hijuru ya Amerika ndashimiye engineer McLean yadufashije mu bwa bw'ivyuma ndabashimiye na Nadia Taha yadufashije gutunganya iki kiganiro turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sana cy'umuntu cyari cyerekeye umutekano mu Burundi tukaba rero tubifurije amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose